Muri kino gihe kirima gy'impeshi arabanyagihugu batandukanye bo mu ntara nyinshi z'u Burundi batarateragira kuko bakirindiriye ifumbire barishye mu ishyirahamwe FOMI ariko n'ubu itarabashikira. Benshi bakabona ko bariko baracyeregwa, bamenyesha ko bishobora kubagira ku nkiyukizi mbi na rijya mu irima riheruka batimbuye kubera ikirere kitagenze neza. Aba ni bamwe muri abanyagihugu bashikiriza umubaro wabo.
Yamaze gatatu ntonda mbura amase nibadutabare barabe no kwibatungikira amase hajewe umuryango wanje kweri ndabona yuko bokwicwa n'inzara.
Tumaze iminsi tutazahirondera tugasanga hari dukeye ikaduherera aho ntidukwigwe canke naho tugatonda ugasanga ntayihari nk'uko bibona mu isaha hanebundi turarindiriye turabe yuko ihapiza.
Urabona ariko umwaka w'igihugu kweri byabaye akanani gabahinga. Nukubuga bali kete kutuhu uturo tuke ipange aliku ulero cha ingitani za haka tekadi mungu ni mheshi ya ashu nukubuga tuwegeti tera kumatariki mahala nisa mwana kutera kumatariki chumi kutu kutu munani nunga wune utukete kutariki milongi hangi haa chizi gyo dutiteko tera kurunga.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe FOMI Ntirampeba Simon yamenyesheje ko ifumbire basabwa guhingura yavuye ku matoni 27 mu mwaka uheze ikaja ku matoni 37 no mwaka. Bati nicyo gituma hamwe hamwe bacerewe kubahiriza amasezerano bagiranye n'abarimyi, ariko arahumuriza abarimyi ko igiye kubashikira vuba.
Urazi umwaka uheze ukaraba n'ubu kongera ku matoni 10,000 bisigura yuko komandi iteri duga niko nako nabisigura. Jewe ndiko ndaraba aho tugeze uyu munsi ntaraba naho twari tugeze mu mwaka uheze itariki ndabona yuko umuntu yorema by'ukuri izitoni zahari 10,000 buramo tuzatwangirose.
Mu nama n'abarongo y'intara zose z'u Burundi abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara n'abaserukira hamwe FOMI bagiranye kuri wa gatatu Bujumbura mushikiranganje Jevendira ko buca w'intara ya gatatu mu gihugu yasavye abarongo y'ishyira hamwe FOMI ko mu minsi 10 ifumbire yo bashikiriye beneyo.
Aha rero muri FOMI basabye ngo tubahe iminsi 15 ngo bashikane ifumbire. Mugabo natwe turafite iyo menace y'abenegihugu babona yuko ibintu bibajyana. FOMI niyo yasabye iminsi 15 tetegere tubahe bijururu ifumbire yose ibyo biyashitse yitegereza kuca. Abari mu muceri bavuga yuko hari periyode irenganye nayo ifumbire ishaka tanga kimwe kimaze. Abo nibaza ko duca tubagira priorite nabo bariko baratera ibiharage duca tubagira priorite ntitwirabe turaba abenegihugu bajyanye nabo turaba.
Umushikiranganje Javendira ko buca yasavye abarongoye intwaro kuba hafi y'abanyagihugu kugira bamaze kuronka iyo fumbire bayikoresha icyo yagenewe.
Mubabwire abenegihugu uwarose imifuko itatu yari yasabye itanu nuko murasira kuyizoboneka kuko bashobora kwibaza bati yizoboneka agaca atera ifumbire ayo yeza nakurikije norme aho nawo gukoresha bamwe bajejwe imirimo n'ubworozi ku mitumba mu mazone bakadukurikirana n'abenegihugu. Abakuru b'imitumba mubabwire basigurire abenegihugu iyo fumbire turiko dukora hasi hejuru kugira iyo fumbire nayo nyine abatashoboye kuronka iyo yindi igira kabiri bazokoresha mu kubagara bazokoresha mu bintu bikurikira ko nayo nyine bazoyironka mugabo bareke abandi nabo batararuye gutera bashobore gutera.
Iryo shyirahamwe FOMI leta y'u Burundi ifisemo imitahe niryo ryonyine rironse ifumbire y'ikizungu abarimyi mu Burundi mu gihe iyo fumbire yahora iva mu mahanga. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.